ఇది నిజ్ విజ్ అమెరికా. Radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije inshuti turi kumwe kuri micro uri kumwe na Fidel Niyongabo n'umwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amakipe y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere yo ku mugabane w'u Buraya ariko aritegurira ikiringo gishasha cy'amashampiyona atandukanye kinamwo kizotangura henshi mu kwezi kuza kumunani. Amakipe ariko yitegurira mu kugura abakinyi bashasha kugira yongereze ingufu zayo, aranagurisha bamwe mu bakinyi rasanganywe baba bashaka kugenda baba barangije kontra zabo canke abo ayo makipe atagikeneye. Muri uyu mwanya bamwe mu bakinyi bakomakomeye bahora bakina mu mashampiyona ku rwego rwa division ya mbere ku mugabane w'u Buraya bariko bagenda ku bwinshi gukina muri Arabia Saudite. Muri bo umuntu yovuga nk'abakinyi Cristiano Ronaldo yagiye gukina muri icyo gihugu mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka urangiye murantunga k'uyu mwaka. Karim Benzema, Ngolo Kante, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Roberto Firmino n'abandi bagiye muri icyo gihugu muri uyu mwaka. Cristiano Ronaldo yateye igikumu ku masezerano yo gukinira umugwi Al Nassr mu kwezi kw'12 k'umwaka urangiye y'agaciro k'imiliyoni 200 y'amadolari ku mwaka. Nikirehe kiriko gituma abo bakinyi bahurumbira ku bwinshi kuja gukina umupira w'amaguru muri Arabia Saudite muri iki gihe. Ibyo byose turabica ku mayange mu kiganiro muri isanga. Twatumiye Alain David Dushime umenyeshamakuru yigenga ari Bujumbura mu Burundi. Turiko tugerageza kurondera no ku murongo wa telefone Kennedy Munyankindi akurikiranira hafi ibyerekeye inkino na cyane cyane umupira w'amaguru ari mu gihugu cy'u Sweden. Mbanze ndakuramutse Alain David Dushime.
Ndabaramutse bose Fidel.
Yego, nashaka ndababaze ku byerekeye iki gihe cyo kwitegurira sezon shasha igihe gishasha cy'amashampiyona y'u Buraya ku migwi ikomakomeye dusanzwe tuzi haba mu Bwongereza, muri Espagne, mu Bufaransa no mu Butaliyano. Ubona icyo gikorwa cyo kwitegura kimeze gute, cyane cyane kugira inkino za kivandimwe, kugurisha abakinyi no kugura abakinyi muri make?
Nibyo ni amahiganwa vuba agiye gutangura. Kalibu Benzema mutafa aho yashoboye no kugira season ikaba ikameze nabi ya Real Madrid ashobora kwishikana muri ya demi-finale ya Ligue des Champions bashira ko numva gatatu na Copa del Rey na Real Madrid ya Osasuna hamba vera batwara no kuko chief no umva yuko we batakiri kumwe n'umugwa kurundi ruhande nivyo cyane n'amazina adasanzwe Liverpool takaze no vugumu kasizwa Roberto Firmino kura bane zeko bamaze kuba baza nk'abantu aba awitwa no Dominic Soboslay yasazwa kwa munsi Redditor Hassan Bolek n'ubutaji le kurundi ruhande ni rimwe rwitwa Macalister na Jean-Claude Sasso kwa munsi wa Atletico Hall Journal Pion urumva yuko muri rusange nivyo uragaje no vuga kugura ni kurishwa yamaze no vuga kuba dukurura imiryango niko mu Bwongereza yashiye kwigaragaza neza yuko atazi hibitse bashobora gushyira mu mufuka amafaranga atari make.
Nawe mutumire Kennedy umunyankindi uranyumva?
Eh ndakumva cyane pide.
Muri iki gihe cyo kwitegurira igihe kishasha season shasha ya ma championa mu karere k'Uburaya imigwi dusanzwe tuzi ikomakomeye muri ma championa komakomeye mu karere kumugabane w'Uburaya ubona yuko yitegura gute dufate cyane cyane kugura abakinyi kongereza ingufu no kugurisha abakinyi bataba bakeneye canke bari hafi yo kurangiza ama kontra yabo canke bakuze mu myaka muri make.
Imigwi ikomakomeye iriteguye cyane kubera urabye igugwa n'igurishwa ry'abakinyi ku mugabane wa Buraya. No kuvuga yuko yose yarakenyeye barabonye yuko umugwi watwaye igikombe umwaka uheze ari we Manchester City wabyifashemo neza kandi ukina umupira mwiza cyane. Rero kugira bagiye guhiganwa n'uyu mugwi wa City bose bariko baragerageza kugura abakinyi bakomeye. Mugabo hariho n'ikindi abandi bakinyi bafashe iyindi nzira batumbere mu bihugu bya Arabi Saudite cyangwa mu bihugu by'Abarabu kugira benshi muri abo rero mu benshi bari mu kurangiza umupira wabo nshaka kuvuga yuko barengeje imyaka 30 abenshi muri abo mugariho n'abakiri bato bagenda kubera amafaranga babaha ni menshi cyane.
Yego ibyo turaza kubishimikira ko ku byerekeye icyo bakiriho ituma abo bakinyi bahurumbira ku bwinshi kuja gukina umupira w'amaguru muri Arabia Saudite muri iki gihe. Impamvu mwariko muravuga nk'ibyerekeye amafaranga no kuba kumbure bariko baritera mu myaka ariko nk'uko mubivuze hari abakiri bagifise imyaka aho bagifise ingufu n'ubuhinga bariko barajayo abakinyi bakizwi bakomeye nk'aba ba Ngolo Kante ba Kalidou Koulibaly ba Edouard Mendy ba Roberto Firmino baracyasigaje imyaka hari mbere hari n'uwitwa Nunez Neves ndibaza yakina muri Wolverhampton agiye gufata amafaranga atari make mu myaka ntiyari bwakure cyane. Uwo bayuguruye inzira wibaza ko ari Cristiano Ronaldo canke imbere yiwe hari n'abandi bakinyi bari bakomakomeye bari bamaze kujayo nka Xavi yakina muri Barcelona mwo bica ku mayanga
dufashe ku ntango uwuguruye inzira nyanzira nibaza ko ari Cristiano Ronaldo kubera yarubaka izina nyuma arafite imaji yiwe yagiye kugurisha hariya nawe nyine urabona yuko zari zanse mu migwi yakinamo ga Iburaya hanyuma rero kugira babandanye kuri iyo nzira yo kuzana yo gukomeza no kumenyekanisha umupira wabo abarabu rero bati bafata inzira yo kurondera abandi bakinyi bakomeye akomeye mugabe novuga yuko ari Cristiano Ronaldo yuguruye inzira nyanzira naho hari abandi bakinyi bakina nk'uyu uvuze nka Xavi yagiye gukina hariya ariyo Vincent Boubacar wo mu Cameroon nawe nyine yari yagiye kuva kera hariya mugabo inzira nyanzira twavuga yuko yuguruye Ronaldo ko nyuma yiwe niwe tubonye yuko abakinyi batari bake bagiyeyo mbere nibaza yuko imigwi imwe imwe izokina abakinyi 11 ata mwarabona umwe ari mu kibuga n'abamenyereza barakurikiye. Hanyuma rero ibintu by'imyaka rero ariho nje mbona impamvu ni zibiri bamwe bagenda kubera amahera babaha hajya naho bakina umupira w'amaguru abakinyi ni business baba barimo kandi umuntu araza kazoza kiwe nyuma ya football azokora iki cyangwa azogira iki hanyuma rero baba bahaye nk'ayo mahera bariko barabaha benshi birabakwega bigatuma bagendayo ikindi hariho abantu bakiri batonyi bagiye afite nk'imyaka 24 nabo nyine jesi simbona impamvu yogenda hariya kandi iyo shampiyona ya Arabi Saudite niyo sinzi ingene bizogenda mu nyuma mugabo bakina shampiyona yonyine na coupe du roi mugabo sinzi ko bazokina competition intercontinentale cyangwa nka kujya kwa stia champions league mugabo bizobava bifata iyo nzira boorganize ikintu gikomeye cyane kubera abakinnyi bariko baragenda n'abakinnyi bakomeye mugabo kinini na mahera babaha hanyuma abandi nabo bakaraba imyaka yabo n'amahera babaha bagaca bagenda nizo mpamvu novuga
mwakoze Alain David dushime ni kubibona nawe n'amahera nicyo kintu gikuru kiriko gitwara abo bakinnyi
nivyo amahera umuntu yavuga mu mwanya wa mbere ariko ku rundi ruhande twibukanye neza gato yuko iyi politiki yuko igihugu cy'Ubushinwa kigeze kuba kigira mugabo urabona ko bitigeze bitanga amavuga ngo meze neza hano je ngaruka ku kintu mvuga yuko uno munsi ugiye kuraba Arabi Saudita veti navuga na kupi mondi navuga itagende nabi batanzwa nayo navuga ikindi nikomeye ku igihugu navuga cyane cyane kigira kuki natwara na kupi mondi kandi igihugu cya Argentine cya Lionel Messi urumva yuko uno munsi ugiye kuraba mvuga nicyo kugomba gutegura iki gikombe cy'isiyo hano igikombe cy'isiyo gitegurwa ku uno munsi ugiye kuraba hari ico no kwita muco mu amalobbying ni kirimi no vuga cha mahanga baneze ko lobbying ni kintu kikome kirageza no kurondera abagushigikira mu gushigikirwa rero no kwahe so aturage ico no kwita
gagaza ukoreshe mu kirundi David
voilà
mushobotse amajambo uvuge mu kirundi
voilà n'igereje kugisigura lobbying ni kugerageza kurondera no vuga abadonka abagushigikira kugira no vuga ushike ku ntumbero wihaye ugerageje rero kuraba urabona neza yuko Arabi Saudite no munsi avec umenyereza no vuga Ronaldo bahura na mu gikombe cy'isi yose yabahaye intsinzi imwe n'ibyo ntibashoka no vuga mu matsinda atandukanye bafise ihangiro yabo ni ikintu kurondera no vuga gutegura ku gikombe cy'isi yose ariko ivyo turazi ko bitoroshe ko mu myaka y'inyuma harabaye no vuga utumenge hirya no hino giye kuraba no vuga uburyo Qatar yateguye iki gikombe harimo no vuga utumenge ariko cyagaruka cyakindi bavuga ati est-ce que ibihugu birashobora gukurikirana ku mugabane wa Asia itegura muvuga ibikombe bikurikirana icyo ni kibazo gikomeye no musire kugira muvuga Arabi Saudi ibe ishusho y'umupira w'amavuga nuko bazana ibihangano kugira Arabi Saudi ibe muvuga ishusho muvuga y'umupira w'amaguru mu karere nuko bibi yabo ikomeza babicishije no vuga mu kusana muvuga abakinnyi bagiye batandukana no musire ugiye kuraba abakinnyi benshi akeneye garavuze ikintu cy'imyaka aravuze no vuga n'ikintu kijyanye no vuga n'abari hafi no guheraheza amasezerano iyo mitwe bahora mu ikintu ngo nshagaruka n'ibijyanye no vuga na cyane cyane n'imvu n'abakinnyi usanga baragiye bararuka muri bya no vuga muri ya hari no vuga muri mu mutwe cyangwa mu mupira w'amaguru kiye kuraba no munsi kubuzina rya Ngolo Kanté muri Chelsea yarafise no vuga ikibazo no vuga cy'imiti ukaraba novuga ku ruhande rwa GH wewe yanatumye banamusubiza n'umuntu wa Chelsea kubera iki bitigeze bigenda naze kujyanye n'ibipimo utamagara yiwe yarashaje no vuga kibazo cyo no vuga kiki cyangwa mu sire ugiye kuraba muri rusangi umuntu kuraba hari n'ico kintu no vuga cy'agafaranga gafashe bari ko bararonka kuko mu kingirazi nta aho mu kingira Roberto Firmino yari koranwa mu bigo no vuga n'ibintu nka FC Barcelona agahitamo kujya mu gihugu cya Arabi Saudi
ikintu kiba cyose
murakoze
tuze ku mirongo ya telefone dufise mana iriho Joseph uratwumva alo mana iriho Joseph uratwumva
alo
uratwumva
ndabumva neza
uhamagaye uri he
ndabumva
uri he
uravugana na mana iriho n'izero
ufise ikibazo ubaza ikimvuro ushikiriza
kibazo ndabaza umutumirwa
yego nimba ufite ikibazo cyangwa ikintu ushikiriza bivuge alo
ndabaza umutumirwa ikibazo
yego ubaze baza
mbona ndabaza umutumirwa mwatumiriye
arabumva
ndamubaza ikibazo kigira urabona ya bihugu by'i Burayi byari bifite amashampiyona akomeye bimenyereye ikibazo ese nicyo gihombo biriya bihugu byahura nacyo kuri amakipe yabo iyo nibaza ibintu ngo nk'abakinnyi bo muri Afurika ahagira mu kuba Arabia Saudite iri gushyiramo amafaranga menshi mu bakinnyi ngo abakinnyi bafite wagira guhita
ikibazo mwabajije neza muri make ni ikihe ntitubumva neza
ikibazo nabajije nabajije ari amakipe y'u Burayi amashampiyona akomeye
murakoze mu mwishure Kennedy
ndagizeyambu Joseph ikibazo cawe jewe igihombo ntacyo mbona kinini yakiriho ahubwo ari inyungu mu bihugu muri izo muri iyo migwi abo bakinnyi bagenda baravayo kuko barabagura kandi abenshi mvuga benshi ko ndazi abagiye muri Arabie Saudite 90% ku ijana n'abakinnyi barenza imyaka 30 rero umukinnyi arenza imyaka 30 baha mu mugabane wa Buraya kenshi bamuha ikontra y'umwaka umwe bakamwongera iyindi gutyo ni ukuvuga yuko iyo bamugurishije rero baba bungutse kandi baba batumye na burya buryo bariha abakinnyi bugabanuka reshaje niko bazita mu kifaransa urumva kuri jewe nta kintu kinini mbona yuko cy'igihombo bazogira ahubwo ikintu nashaka nongere ko nuko izo shampiyona iyo shampiyona ya Arabie Saudite uno munsi abakinnyi amayikipe yahora yambara impuzu zisanzwe n'amamarke asanzwe mugabo guno munsi urabona yuko ariyo nk'ishyirahamwe Nike ryagiye gufata ikipe yariya kugira izambike izo byose ni kubera abo bakinnyi nka Ronaldo yagiye muri uyu mugwi wa Al Nassr n'abandi bakinnyi bakomeye kandi tubiye kuza turabibona ahubwo n'inyungu kubera yo n'ibintu bya mateleviziyo bizoca bijyaho batangure kuriha nibaza yuko hariho inyungu kurusha igihombo
murakoze Kanya Muneza Matias nawe nyine ari ku murongo wa telefone uratwumva udute yakamuri he
Kiyari ndabate ya kamo, ndi Nairobi, mugihugu cha Kenya.
Ufisi kibazu waza, ichi mbushikiriza. Wegire yo harabantu bavuga cyane nyuma yawe.
Nagomba kubaza uwo muntu ari w'umutesanguzi mwa zanye muri studio.
Mubaze.
Nagomba kumubaza mugwi genda kundi mugwi cyane wa Real Madrid. Nagomba kubaza rero ko uyu musore akina muri Paris Saint-Germain mu Faransa Kylian Mbappe habuze iki n'umugwi n'amafaranga abuze n'umugwi uba warahombye ata amafaranga bafite yo kumuzana tanke ingorane iri he nzi ndio kibazo nari ifite murakoze
ndabashimiye
ego
Alain David ushime uwo mwishura Matias Kanyamuneza
nibaza yuko ikibazo nibaza yuko atari umugwi uz'amahera ahubwo nibaza yuko ikibazo ni amahera Paris Saint-Germain yo cyangwa ibiri kirasaba kugira ngo bavuge bashoboye kumutanga no kuvuga mu muntu wa Real Madrid nivyo hari abagambira hari abuze no kuvuga ibijyanye no kuvuga n'amafaranga agera ku miliyoni amajana 240 mugabo umuntu wa Real Madrid ukavuga ati ushaka kuyatanga no kuvuga mu mice ibiri mu mice ibiri ishatse kuvuga umuce wa mbere tubahaye amahera mu muce wa kabiri tubahaye amahera ibi nacyo gihari no kugiye kuraba ni amazina Real Madrid maze gusohora twagiye kumengo batuye muri Paris Saint-Germain bwaho hari amasezerano ku ruhande amaze kuza ndavuga izina rya Marco Asensio no munsi bamaze kuba bamwerekana mu kuwa Paris Saint-Germain binatuma yuko undi munsi ugiye kuraba Kylian Mbappe izina ryiwe rikanguye kuzwa riravugwa hose no vuga hariya mu wa ruhande rwa Real Madrid rero bayashobora kubaza nacho gituma ikintu kurabo no munsi n'ukumva no kuba muri Real Madrid n'ejo bitwa Karim Benzema n'impanuragi ya musikije n'ejo bitwa Kylian Mbappé aha n'acho kuba basozera wa Real Madrid baza neza yuko amukiwe kwemera ko mahera utagwa mu gici neza na neza tushobona n'ejo bitwa Kylian Mbappé shikamwe wa Real Madrid.
Murakoze tubandanye ku mirongo ya telefone dufise mvuye kure Andre o Andrew uratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Uri hehe mvuye kure?
Magaze mu gisagara cya Afrika y'Epfo mu gisagara cya Durban.
Ufise ikibazo ubaza icyumviro ushikiriza ubushikirize?
Niko ufise ikibazo mbaza nasomye kuri Facebook umuntu guheze bavuga bati Mbappe ariko yitegura kujya muri Arsenal mbese byari bihuha cyane byetse ari kinyoma kwari ukuri none ari mfite akabazo kanze kari hakaama akabazo kagira kabiri ni uko umuyobozi ayoboye Paris Saint Germain ariko ari nawe yofashije Mbappe akaguma muri Paris Saint Germain ari mu bamuhimiriza kugenda cyangwa asinye aho ngiye nibaze nk'igihangange hakijya kuba ariko arahindutswa ngo nagende cyangwa asinye ari umuntu aba akwiriye kwegerwa kwegerwa n'abayobozi ari byo n'amakuru nasomye Emmanuel Macron yari yanditse kuri Facebook nyine ku rubuga rwiwe avuga ko azegera Mbappe akamwegera akamusaba ko yaguma muri Paris Saint Germain ndetse hoho byahereye baraganiye nawe nishwabyumvise ariko amakuru acanaho n'aya makuru agezweho yo kuvuga ko ari kugenda cyangwa asinye mbese bigeze
murakoze ndabashimiye Kennedy Munyankindi mu mwishyure
ikibazo cya mbere yabagije cyari cya Mbappe yuko aronderwa n'umubiri wa Arsenal yuko yoba ari byo cyangwa ko ari bihuha muri iki gihe buguruye imiryango y'igurishwa n'igurwa ry'abakinnyi aribyo bita transfer ya mercato havugwa amakuru menshi cyane rero ibinyamakuru birandika byinshi ntumenya amakuru y'ukuri cyangwa amakuru yo kugurisha ibinyamakuru nyine mugabo baratanditse n'ibyo kuri Kylian Mbappe mugabo baratanditse yuko na Manchester murondera baranditse yuko Real Madrid murondera kuri jewe notita ko ari bihuha kubera nta kintu ofisiye twigeze tubona mugabo ibyerekeye Real Madrid ni inkuru yavuzwe kuri site ya Real Madrid ni inkuru yavuzwe kuri site ya Paris Saint-Germain icyo kibazo cya mbere kiwe ni ukwishyura yuko kuri jewe notita ko ari bihuha mugabo nta kintu ofisiyele cyabayeho cyerekana yuko Arsenal muronde hanyuma kucerekeye yuko Mbappe bamubwira ati sinya cyangwa ugende nuko mu mwaka uheze ngira murabyibuka yuko Mbappe bamusinyishije ayandi masezerano kwari ukubwira ntagende kuri gusa cyangwa agende ku mahera makenya cyane nibyo bita mu gifaransa ngo betone le contrat y'umuntu ni ukubwira bazoronke inyungu umunsi bamugurishije cyangwa umunsi yavuze ati jewe ndagiye rero mwaka uheze Mbappe yarasinya amasezerano atuma uno munsi ashaka kugenda botanga ayo miliyoni 240 nk'uko Davi yabivuze y'amayero kugira agende muri mugwi wa Real Madrid mugabo ingorane iriho nuko Real Madrid ishaka kuyatanga mu bice Davi yabiteguye neza ngaho rero kumubwira ati nasinye iyindi kontra cyangwa agende no kugira bamugirire pression gato nyinshi ngene no kuvuga mu kirundi
kumuremera
yego bamuremere kubera barabe kuyosinya iyindi kontra kuri bo batagumyeho na karusho kurushaho bamugurisha kuko Paris Saint-Germain iri kwirwa ku mugwi ushaka kutwara Champions League yabananiye imyaka n'imyaka hanyuma iyo rero ni cyambere hanyuma ikindi kumugurisha naho bavuga ati ajya amahera Real nishobora kuyatangira rimwe nabo bakaba bavuga ibice nabyo twakira urumva yuko hari akantu yuko batavuga muga berekane yuko badashaka kumugurisha
naho ngo byerekeye ikibazo cya gatatu cya gatatu yavuze ngo ko Macron ngo yigeze kwegera Mbappe agerageza kumwumvisha ngo agume mu mugwi Paris Saint-Germain ngo aho bigeze
izo twara bitomye kandi na Macron nibaza ko ari ivyo kubera Macron ari mu bantu begereye cyane ibintu za Paris Saint-Germain kandi twarabonye n'igihe yasinya ijya kontra yindi yuko Emmanuel Macron bari bamutumiye yari yaje sino bihari ko yabivuze kanye yamwegereye mugabo aho bigeze sino wamenya jewe sinzi no kuri mugabo nibaza yuko ari mu bantu bashobora kuvuga hanyuma Mbappe nawe akagira icyo abivuze ko cyane yiyumviriye kugumaho cyane kugenda nicyo no kwishura
murakoze Clement Bizindavyi aratwakuye nawe nyene ari ku murongo wa telefone uratumva
ndabumva
uhamagaye urihe
ndibonde makambi kibago
hari abantu bari inyuma yawe wobigizayo gatoyi cyangwa ukigirayo gatoyi
okay ndawanda
ego ufise ikibazo ubaza icyimbiro shikiriza ubishikiriza ariko hari abantu bavuze ugwama inyuma yawe sinzi uko wobabwira bakanuma gato
ego ndagonda bazicerekeye ikiyani Mbappe cyo akifashe gutera wasi
ubabaza ikibazo cha Mbappe murakoze
umutumire
ndabashimiye Kennedy ari kara abisigura ariko Alain David dushimye ari cyo wokongera ko kuri ibi bya Clement Bizindavyi ari kara bazangwa ikibazo cha Mbappe gihagaze he gushika ubu
nivyo ni kibazo navuga giya giteye no vuga imitima ihagaze y'abakunzi b'umuntu no vuga shitwa gose gose cyane cyane wa Real Madrid kuko kuri raba Benzema arasohotse harakenewe uza kumusubira izina riteza kuza kumusubira no mushiri vuga gose no munya ku makuru no vuga hakurya ya maji no vuga kundi kugabanira ku izina rya ndavuga mu gihugu cya Espagne izina ryitwa Kylian Mbappe ariko no mushiri wo kuraba Mbappe arabondeko na Real Madrid arandiko na Real Madrid ari vuje neza ubwa mbere ati Madrid ishaka gutanga amahera kuri Kylian Mbappe agera ku miliyoni amajana abiri na mirongo itatu mugabo mu gihe uko hari icyatsi kiri kigaruka simbora ingendo shop kivuga mu kuri finansi cyakintu kijyanye n'iby'uburyo ufatirwa navuga ibihano ukoresheje nubwo uburyo burengeye ubwumvise no musore wo kuraraba Real Madrid nibyo barazanye uwitwa nozine ry'uwitwa jatelinga masanzwe avuye ava mu gihugu cy'ubwongereza aho arakina mu rwego rwa Borussia Dortmund no musore wo kuraraba bazo bagomba basohore ayandi mahera rezi biravugwa rwose yuko mu gihe Real Madrid yoshora kurekura amahera kuko bashobora kuyarekurira rimwe irabaho ubukabo mu imbere impamvu zo kwikingira kugira ngo uvuga ntibafatirwe ngo uvuge ibihano bijyanye n'iby'uburyo byo kutagura no kuva mu myaka no kugira imbere bategereza kuraba ingene icyo kintu bagikorera ko bakagerageza kuzana amahera bakayariha mu mice ibiri Paris Saint Germain nabyo idashaka kuko Paris Saint Germain yashatse kumugurisha Mbappe yagize icyo no kwita kugerageza guhangana n'indongozi kugira sohoke bariha amahera mugabo ntibyakunda naho ubona neza yuko haciye habana ku kintu cyo kufukara cyo kugikiza no kw'amasezerano yiwe kugira ntazagende no kuvuga uno mushi rero Mbappe ikibazo gihari araguma muri Paris Saint Germain ibintu no vuga nawe adashaka gukora izina no vuga ryo mugwa ashaka kujyamo ni izina rya Real Madrid eske hoba hari uwundi muzi hoho uri kuramurondera nibaza yuko n'imigwi yo uri kuramurondera nubwo umutima wiwe gose gose na cyane cyane urabyo no kugira imigendera n'abafitanye no vuga na mukuru we na vuga izina ry'uwitwa Karim Benzema nasohotse nahanda mubwira ati amahirwe ni ngaha cyo kutwuba kumukubite neza urabyo nka mazina bamaze kujyana bamaze kujyana mwana kiri muto avuye muri fenêtre batitwa Arda Güler bajyana bamaze kujyana no vuga Jasmeringa no kumva ko ikipe bariko bageza kubaka mu mbona z'umwana mu kamwa isore no vuga ikirimi y'abakiri mito kugira no vuga abasore kugira bya bihe by'imyaka
murakoze Bigirimana Eric ku murongo wa telefone uratwumva uratwumva Bigirimana
Hello
Ego uratwumva Allo Bigirimana Allo umurongo wa Bigirimana ntumeze neza tu bandanye kuri iki kiganiro radio ijwi rya Amerika Washington DC turiko turavuga ku makipe y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa division ya mbere yo ku mugabane w'Uburayi ariko yitegurira kiringo gishasha season shasha y'amashampiyona tandukanye akinamwo kizotangura henshi mu kwezi k'umunani hamwe nuko abakinyi bakomakomeye baro bakina mu mashampiyona ku gwego kwa division ya mbere mu karere kuburaya bariko bagenda ku bwinshi gukina muri Arabia Saudita batumire dufise ni Kennedy munyankindi akwirikiranira hafi vyerekeye ngino na cane cane umupira w'amaguru ari mu Busweda na Alain David dushimye umunyeshya makuru yigenga ari Bujumbura mu Burundi ngaruke kuri aba bakinyi bariko baje muri Arabia Saudita mwavuze kuvyerekeye abakinyi ko cane cane babamaze gukura abandi babagiye muri rusange mwabuze ko babajanywe n'amafaranga aho bahembwa kurushaho bahora bakina ariko ku ruhande naho gwa Arabia Saudite mwabikiye ko gatoyi muravuga ko Arabia Saudite ikomba guteza imbere umupira w'amaguru ariko hari nabandi bavuga ko Arabia Saudite iri kirondera gukoresha uwo mupira w'amaguru nabo bakinyi kugira yerekane isura nziza mu makungu kuko imaze gihe ivugwa ko kubyereka gateka kazi na muntu ibintu bitari yororo nashaka nze kuri Kennedy munyankindi ku ruhande rwa Arabia Saudite ni ikihe mubona ico gishika cy'ukurondera aba bakinyi ni byo bibazo bibiri nari mvuze cyane hari nibindi
deni bazo yuko ibyo nibibazo bikuru cyane bituma bariko bagura aba bakinyi nkuko bivuze Arabia Saudite mu bintu bya duradolom chanye
agateka kazi na muntu
agateka kazi na muntu ariyo ibintu byinshi cyane bavuze kuri ico gihugu bituma byonona isura y'ico gihugu rero haje umupira w'amaguru inkino ziraremesha cyane kandi zigaha isura nziza igihugu ibyo zotuma bashobora no kunyegereza n'ivyo bintu byose cyane kubyibagira ibirimo mu byo vuze nibaze yuko kiri n'izi kuri jewe sico gikuru cyane mugabo nibaze yuko kirimo muri izo bintu mugabo ico David yavuze cyane nuko bobo cyane cyane bariko barondera yuko bazotunganya umunsi umwe igikombe cy'isi baravuga 2030 mugabo nibaze yuko azoba hakirikare mugabo ishingiro ryawe cyane n'iryo gutunganya igikombe cy'isi nico gituma bashaka kuzana abakinyi hanyuma bagire imigwi ikomeye mu gihugu na shampiyona yabo imenyekanye hanyuma urabona nibeze yuko abantu benshi batangiye gukurikira shampiyona yo muri Arabia Saudite umwaka uheze igihe Ronaldo yagiye nawe ubundi ntitwayiraba nkaje ubwa mbere ndaba shampiyona ya Arabia Saudite umuntu aba afise n'amatsiko yo gutangura kuraba uyu mupira ati mbega hariho abakinyi abahe akatangura kumenya kwiga ibintu byinshi kuri icyo gihugu nibaza yuko ibintu bibiri bikomeye ni ibyo mugabo cyane cyane ni no gutunganya igikombe cy'isi hanyuma ikindi ni icyo cyagateka kazi na muntu kugira abahesura nziza igihugu
muri make nawe ndabashimiye muri make nawe Alain David dushime ubona ariki yakiriko gituma Arabia Saudite irondera abo bakinyi ibazana ku bwinshi uretse ivyo twari tuvuze canke nivyo nyene kurondera guteza imbere umupira w'amaguru kurondera ico gikombe c'isi yose kucakira nkuko yarikara yivuga Kennedy ariko nico kintu cyo kugerageza gusukura isura ry'igihugu hari ibindi ubibona gute muri make ubona ariki yakiri inyuma ya Arabia Saudite
bo ugerageje kuraba bimwe na rimwe ibihugu birashirana urabe novuga tuvuze Arabia Saudite no munsi turaza kumva novuga igihugu novuga gishanga shitwa emiha ahab no munsi novuga gishanga kivamo ubusanzwe rwo mu bibina by'umugwi wa Manchester City cyasitero twara novuga Champions League masu asanzwe ava mu muryango w'abami novuga asanzwe na n'utwara mu cyo gihugu Mohamed bin Zayed uranenza yuko asanzwe novuga bava mu nda imwe ku mugore wa gatatu witwa Sheikh Zayed urukirikire kuraba ibyo byose ira fisa ni no vukisa na Arabia Saudite no musi rabakata katari yo barabona neza zamaze gufata no vuga ntambwe kuri acani cyane mu gushira no vuga mu uhuyu kuno vuga ku bisanzwe no vuga ari ni no vuga ya rutu katari no vugisha dushishe no vuga mu kwa Paris Saint Germain mu mwezi akurundi ruhande naho cyatugenda tukakurikiza mashi mbere no musi ukiye kuraba no vuga ku ruhande no vuga kwa wa hariya no vuga mu muri ya wa Emirati hajya mu Emirati ahati n'umushyirukura ramahera menshi ariko akora muri football
amahera yaba barabu ari ibabare bavuga biburaya n'utangaritse ko turabura no vuga akakarego gashanzu uravye wa church amaze ishure musi abakinyo se bashoboka kurishwa n'eshe bagiye mu tiku cyaradishaho estani isano ni kuko usanzwe no vuga yo wa church no cyo no vuga akaku karomwe church uri hejuru twa totoyi asanzwe afite imigendera miremire n'ize nabo bantu bari mu ndongozi zikomakomeye z'amakampuni z'amashyiraho amakomakomeye bavuga mu gicara bisawudite no munsi rugiye kuraba byose bihera aho bariko babyubakira navuga bice mu kuduka na cyane cyane kwa gushira nako nihagera gutunganya mu buryo igikombe cy'isi yose ku rundi ruhande itegereza kuza navuga amasura navuga aboneka ku navuga na kubonesha kure ikintu ndabivuze neza ati uno munsi mu wakuza cyangwa amahigano byo gutangura neza na neza utu ofisi mu kinyo cyari kujya kuraba navuga aba bakiri cyangwa nato ntacyo bakiri wenyine se Ruben Neves ufite navuga Philippe na bakinnyi barashima banatwaye navuga n'ibikombe bikomeye buraya uno munsi hari abakinnyi bavuga barota kubishikako nagatiga mbatse imagine navuga ariko ararotera gufara na kumpe ngoro kasi yatwaye cyangwa Ronaldo yatwaye Karim Benzema Roberto Firmino Marcelo Brozovic ariko gushaka navuga muri finali y'uwa icyo tubwira donc urumva yuko muri gusanzwe ni kwa kuratira no cyo mu mupira w'amaguru ubwo n'imigenderanire y'indyo kugogo ko hejuru na cyane cyane mu karere ka kabanyasi ashaje bafite rero kandi imigenderanire myiza n'abasanzwe mu vuga n'ibihugu byo bya rutura byo
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone dubisize akadireri Eric uratwumva urihe Eric umurongo wawe ntumeze neza reka turasubira tugerageza umurongo ntumeze neza radi subira uvuge twumve
nibwo nta kibazo cy'ama network kandi kuvuga ni kigali mu Rwanda
ah murongo wawe umeze nabi radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tubandanye kuri iki kiganire dufise uwitwa Norbert Norbert uratwumva
ndabumva neza cyane
Norbert urihe
Ni mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo
ikibazo icyemviro
mbere na mbere manje kubashimira n'ijwi rya Amerika mu mwatuzaniye abasumire
ndabashimiye
kuri ibyo rero muri kumva by'umupira wo ku mugabane w'u Burayi hari ibintu mwatwe wenda nk'abanyafurika na twakwiye kubigiraho ariko muri Afurika haracyarimo ibibazo byo kutazamura siporo bayihereye hasi nagira ngo wenda niba ntabarogoye mwatubwira imbaraga yenda Afurika yashyiramo kugira ngo umupira umerere nko ku mugabane w'u Burayi
murakoze
yego abadusobanure
mwo musigurira Kennedy
niyo neza Norbert
arabumva
yego izavuze yuko praze ingene batunganya imipira muri Afrika no ni Burayi yuko ego nibimeze kimwe jewe kuganje nuko ngai Burayi abantu baratise ikintu bita ku patience
ubwitonzi gufata igihe kwi
urumva byo kurindira ntibashake ibintu byo kuronka umusaruro ubwo nyene barafise ukuntu bashobora gukora n'abana bakiri batonyi cyane mugabo abo bana bariko barakorana nabo bakabona yuko ari abana bazovamo ikintu ejo hazoza rero icyo ni ikintu cya mbere icya kabiri naho hariho itunganywa ry'abantu bateza imbere umupira aho bita aba instructeur cyangwa aba entraîneur aba encadreur bitangurira kubavyeyi imipira yo ngaho je ndashaka kuraba ku karorero k'abana biwanje ingene batanga umupira bafite imyaka itandatu umuvyeyi rero uburi inyuma yabo igihe cyose ukabaha umwanya kugira abo bana bazova mu kintu utegereza kuba uri inyuma yiwe umukurikirana kubera baranabikwigisha abo bantu babaha izo nyigisho ni nk'intero nawe uri kuragira rero muri Afurika ikintu cya mbere umwana agenda muri sport kenshi ariwe avishakiye umuvyeyi benshi ntibanazi yuko nuko yagiye no muri sport baza guseruka abavyeyi umwana yarakomeye tujya n'umwana wanje mugabo batigize bamukurikirana rero urabona yuko hariyo ibintu byinshi sizo tuzokura iburaya n'ivyo twebwe dutigize bakwiga twenyine nk'abanyafrika kugira uwo mupira wacu uzotera imbere uje kuri ijya nivo y'iburayi hanyuma ikindi kintu nacyo cya nyuma novuga ni uko abarongozi ba siporo muri Afrika nibo bonona siporo kenshi cyane kubera burya buryo tuba twaronse usanga kenshi budashikira abo butegerezwa gushikira hanyuma bigatuma abantu badakora mu cuka cyiza cyangwa badakora muri atmosfere muri badafite uburyo bukwiye kugira bakore jewe ku bwanje ni ukubanza tukiraba twebwe ingene dutegerezwa gutunganya mugabo turafise abantu benshi cyane babaye iburaya batashe muri Afrika no kubegera cyangwa abantu bakinye iburaya bari muri Afrika kubegera bakaduha impanuro cyangwa abantu bari buraya nyine bakaduha impanuro bagatanga impanuro muri Afrika ingene ibintu byotunganya nuko abarongozi b'imipira cyangwa ibinkino muri Afrika bo kwemera icyo kintu cyo gusaba gusaba konseye impanuro abo bantu babizi babibayemo nico jewe nico no kwishura Norbert sinzi ko David yapfikiye yongera ko murakoze
David hari cyo kongera ko gato
we nibaza nize uko nivyo nize kuko igiye kuraba uno munsi ari kintu umuntu aha muri mu bibuzo byo byacu bya Afrika dufishe uno munsi bavuze ati tegura higanwa y'abana batarenga dufate nk'imyaka igera kuri 15 16 cyane 18 uno munsi twe dufishe mu mutwe yuko dutegereza kuzana bamwe bakuze kugira turonke novuga amarezibita cyangwa umwimbi tuwuronke hakiri kare icyo kintu muvuga ni nacyo kintu ashimangiye ko gusa ugiye kuraba uno munsi ha do ha ushika hejuru urabe novuga uyu munsi karaba novuga hasi nabavu umukino uvuga akarerero bikubereke naho akarere gasanzwe ekipe y'abadagi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane uyu wa tano yose ni uko bari batwe batsinda umukuru w'abongereza ibitsindo bine ku busa ako n'akarero ka hasi reka turabe novuga ekipe ya gama yashyize muri kimwe cya kane gishira icya nyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ni uko bakina ko hasi novuga umugambi ugize novuga abana bakiri bato ndetse abo nibo bari batsinze icyo bakwita na igikombe cy'isi yose cy'abana novuga bakiri bato abajinyo no mu kiro urazi novuga mu bihugu byinshi byo muri Afurika novuga yuko atategurwa rihari ryo kuvuga bagafata novuga imice imice bakagenda baradunga ikibazo gihari mu minsi nuko dufata bamwe bakina yo hejuru ndetse amatiyo kuriye nibo bajya kujyana
murakoze Norbert aracyari ku murongo hari Norbert hari icyo washaka kubaza kindi
hari ikintu nashaka kubaza kindi cya kabiri namubaza ese kubona abakinnyi bo muri Afurika usanga bagira amahirwe yo kujya ku mugabane w'Uburayi ariko bagerayo bakora imyitozo yabo ukabona bakeneye kugaruka badakomeje ngo bajye mu byiciro bya mbere yaba biterwa n'iki kugira ngo abo bakinnyi babe barambaye
murakoze
yego
Kennedy Munyankindi mu mwishura Nobel kuri icyo kibazo
izo ni ibintu bimaze igihe cya kinini ya gose kubera ako karoro yavuze ati abakinnyi bava muri Afurika baza umupira mugabagiye ugatanga nibashitse kuri zijya leva cyangwa kuri tuza tubona by'abakinnyi bakomeye no akarorero nk'abakinnyi b'i Burundi kuva kera ba Malik Jabir ba Maradona Ndoye Stanley cyangwa abakinnyi bo mu bavuye mu Rwanda bagenda bitwa ba Baptiste bakina mu za Rayon Sport baragiye mugabo bazaranze baragaruka kandi barabakinyi bakomeye. Icya mbere cyoco kuri jewe mbona yuko ariyo klima icya mbere mbona yuko ariyo klima ibagora kumenyera impinduka by'ibirere ni birabagora. Hanyuma ikindi nacyo ukuntu bakora siko umuntu aba yakoze muri Afurika, kandi hajya kenshi biva no kuri hajya umutima umukinnyi aba afise ati jewe ngiye ngaha kugira nerekane yuko nzi umupira cyane ndagiye gusa muri iyo test kugira agakina nk'uko yahora akina. Hari ibintu byinshi cyane ino iburaya baraba mugabo bitari muri Afurika ingine bakora, kandi umwanya baba bafite ni mutonyi cyane. Je nibaza yuko hari umwanya hariho na klima bituma badashobora kugera kuri zijya leva baba bafite bari muri Afurika kugira baronka ayo mahirwe.
Urakoze Freeman Wanene, uratwumva?
Ndahumva neza.
Niriwe uri he?
Murakoze. Yego yego.
Mo mwishura gato Alain David ushime.
Sinazumvise neza mushaka kunsubiza.
Nibaza kukuntu yagombye ukuntu yagombye kubivuga ni kibazo hari ubundi yaza yakibajije kubona abo bakinyi bari ko bava mu mashampiyona y'Iburaya nko mu Bwongereza baje muri Arabia Saudite ko bitazogira ingaruka ku ma equipe y'Iburaya. Ngo ugasanga abantu baciye batangura kurorera shampiyona yo muri Arabia Saudite mu bivuga muri make niko nabyumvise.
Nibaza yuko nta ngaruka ahubwo nibaza yuko ari yazo bari akaryo keza no kuvuga ku gihugu cya Arabia Saudite kuko twabivuze kare ati ama televiziyo cyangwa ino mvuga bamwe no kuvuga agura no kuvuga impusha z'ukuntu gwerekana no kuvuga amashanamu y'igihugu no kuvuga cyo mu gihugu cya Arabia Saudite aje bari kina no kuvuga kidashaje ariko kuri mu ruhande ibaze yuko abakinnyi bariko barasohoka nibyo n'abakinnyi bavuga BFC kuba bavuga bacabiri gacika ariko urora kurara no vuga no munsi hari icyo no kuta urundi n'ingano rushashi bari rutse batuko kuba abana bakiri batugira nimba ashobora kuba yakumva ibyanwa bizigeze mu gatsi cy'icyarimo cy'abana batarenze imyaka 20 mu Buraya rukino kwa nyuma rwo hutse mu kwabo gereza no mu kwa wa Espanye none ndaye ko haraba bari ko baratuzuma mu cyumba no ufata no vuga ko ufata nka amashitira mu kigero cyo kwiga kabiri cyangwa kwita cyane no kwita ni ne cyangwa no kwita ni ashobora kwita yo mpote bwiza n'akiza ko kuba yuko umba uherereza no kugundwa na kirimo kirano hama ukadugana muri ko kwata no kwita n'ishuri cyangwa kwa banya ni ukana kwa hawo bakapa n'ari mu bwa kwa ipeka mu bwa ja nika cyangwa 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 makumbura cyangwa gatanda aho mu gukora complete ma cyangwa abantu bari
murakoze dufisa ku murongo Violette Nkuru uratwumva Alo?
Ndabumva.
Muhamagaye muri he?
Da?
Uhamagaye uri he?
Yewe mukama wange ni ubundi hehe.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga ku makipe y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa division ya mbere yo ku mugabane w'Uburaya ariko aritegurira ikiringo gishasha cy'amashampiyona atandukanye kinamwo kizotangura henshi mu kwezi k'umunani hamwe n'abakinyi bakomakomeye bahora bakina mu mashampiyona ku rwego rwa division ya mbere ku mugabane w'Uburaya ariko bagenda ku bwinshi gukina muri Arabia Saudite abatumire ni Kennedy munyankinda kwirikiranira hafi ivyerekeye inkino na chane chane mpira maguru ali mu Suede na Alain David dushime umenyesha makuru yigenga ari Bujumbura mu Burundi hano ndapise Jean-Marie Rose Courtois nshimirimana yatwandikiye avuga ngo ihiganwa championnat y'umupira maguru mu Bwongereza ngo y'umwaka utangura nguzo heza mu ribane ba mbere ngo azoba ari umunyamahigwe niko mubibona Kennedy
Yo Jesse nibaza yuko ari umunyamahigwe ahubwo azoba ari umuntu yabiteguye neza cyane kubera amahigwe ntashobora gukora ku bantu batateguye ibintu byose ngaha birategurwa neza cyane amahigwe aza je kubwanje amahigwe ndayavuga kenshi yuko aza mu nyuma mugabo afite nk'ibice bibiri cyane ibice bitatu kwijana uraje imiteguro bivana ningene umuntu aba yateguye ekipe ndaje nka ekipe ya Newcastle yabaye nk'iyakane muri championnat y'Ubwongereza sino vyita mahigwe ko nibintu bateguye barazanye mu myereza aba azi ashobora kubaka ekipe ayitanguriye hasi kandi adafite uburyo yarafite uburyo mugabo ntiyabukoresheje mugabo yakoresheje cyane gukora mu bakorera hamwe ni nka ikipe ni bakoresha amazina rero kuri jewe sino vita mahigwe nubwe yuko abazobitegura neza nibo bazoba abambere no kuvuga gutegura neza no kuvuga kugura abakinyi beza ari kubategura neza kubashira mu muri atmosphere nziza kugira bakine match nziza kuko championnat y'Ubwongereza ni match 38 bakina urumva kuva mu kwezi k'umunani kugeza mu kwezi kwa gatanu ni igihe kirekire mugabo umugwi urabitegura neza kugira utware igikombe canke uje muri izo bibanza bine byambe
hari uyundi yatwandikiye yitwa Edmond Tuikeze ara twandikira avuga ngo mumbarize ngo Benzema ngo ikintu ngo chatumye ava muri Real Madrid atakiri ko kiramwirukana ngo mwishura ngo David ishura
ani wazee ko kumwirukana batigeze bamwirukana ariko kimwe gusa n'imyaka kiramurega hanyuma yanse gusiga no vuga amateka atadasha neza mugabo nibaza yo kucyo kuvuga ko bamwirukanye cyo hama n'umubiri mu bihari ari ikintu gikomeye umubiri hari igihe umukinnyi yumva yuko by'ukuri igihe niciwe cyo guhindura igihe niciwe cyo guhava kujya twabibonye kuri ba Arabu Gonzalez Blanc avuga ati nuvuga urugero mu mvugo y'umugwi wacu uri kurakina ko reka mbishyire abandi babandane baza yuko Karim Benzema wewe burya nawe nyine sinzi no vyica no kuta ibijyanye no vuga n'amagara y'igihe burya nawe nyine yaratanzwe no gutwara abonye no vuga umurindi yashimye ko nofite na cyuma ka 2022 aho natwe no kugana kwa Rondo ndi kombe cyisha rakahana ushobora gukora bya bindi zabikoye gose na usamba no vuga benshi mu bakinyi barakora cyangwa se bagiye bakoze nabi biro bishobora bazumva ikintu ya makuru ba
nakoze nakomeza abaze namwe
kene nakongera ko ngaho Fidel
yego
kubera benshi bagiye babibaza ibintu by'abakinyi kubera nka Benzema je nibaze ko afite imyaka 30 sinzi ko mwonye buti 37 n'umunani uno mozi
ni ibintu bya gutyo
yego urabona yuko abakinyi kenshi batangura kuri rya nivo ibikomeye komeye batanguye ku myaka kuva bafite imyaka 14 rero ageze ku myaka 30 n'umunani cyane mirongo itatu n'itanu ni ukuvuga ko yaba yakinye imyaka ishika mirongo ibiri ari kuri rya nivo kandi rero hariho baba bafite ubuzima bwugaye bwugaye kubera ibinyamakuru biramaremera amakipe arabaremera ntibigenza uko bashaka izo byose bituma nabo nyine bavuga ati jewe ntigeza gutangura nanje kubaho mu buzima busanzwe nkabaho na famiye yanjye abana umugore n'abandi bantu b'abagenzi gutyo ko burya buzima twe tubamo twebwe abantu basanzwe bo ntabo babufise rero kubona yashikanye iyo akenshi muzorabe abakinnyi benshi kuva ku myaka mirongo itatu n'ibiri gushika ku myaka mirongo ine baba batanguye kureka gukina umupira w'amaguru kugira batangure ubundi buzima batigeze babamo kuko babitanguye bakiri abana imyaka cumi n'ibiri imyaka cumi n'ine imyaka mirongo ibiri baba bari supresiyo niko nabivuga ni ibintu biba biremeye ahubwo barakomeye cyane icyo kintu ni uko abantu benshi foko baza baraciyumvira iyo babonye yuko umukinnyi agiye ahantu Benzema ndamwumva nta kintu na kimwe atigeze atsindira muri Real Madrid ahubwo agiye neza kandi yari yageze ko agenda
mukurangiza nagomba mbaze umuntu aravye amashampiyona akomakomeye y'Iburaya imigwi yama itwara shampiyona iguma igaruka ryayinda atari umwe uyitwara kenshi ni ibiri dufate nko mu Bwongereza Manchester City maze igihe yikwirikiranya waja mu Bufaransa ni Paris Saint-Germain waja muri Espagne ni hagati ya Real Madrid na Barcelona mu waja mu Budagi ni Bayern Munich ntihagere igihe abantu barambigwa ari ya yindi migwi igumiza igaruka birakuramo icyo no kwita mu Gifaransa suspense ntere kuri we Kennedy ubibona gute
nuko football ngaha ni religion mu Iburayi donc abantu ntibarambigwa n'abantu bakunda imigwi n'abantu bayikunze kuva bakiri batonya urashaka kumva umuntu akunda nk'umugwi wa Wigan Wigan n'umukinyi n'umugwi mutonyi cyane utazwi mugabo umuravye umuntu pasio abafise mu Bwongereza cyane muganiriye akakubwira umugwi wogira ngo yuko uwe wawushira kuri nivo ya Real Madrid bebke abantu bashaka kurambirwa kuri ibyo icyo ni cya mbere hanyuma ikindi nacyo kubona iyo migwi igumi itwara ibyo bikombe kuri jewe ni uko iyo migwi iba yabiteguye kurusha iyindi ishyiramo uburyo bukwiye cyane kandi ikarondera n'abantu bashobora kwishikana ku maobjectif yayo baba bashaka Manchester City ni ekipe yabaye mu Bwongereza imyaka myinshi cyane iri mu gitutu cya Manchester United mugabo kubera arababanye kandi arabakeba cyane bavuze ati no barose imana ati abarabo baraguze ekipe mugabo baca barategura bazanye abantu bavuye mu makipe azi gutwara ibikombe nka De Gristein yari muri Barcelona niwe yatangiye kubuza bamubwira vice perezida barondera abantreneri benshi cyane kugira batware amashampiyona mugabo bagiye batwara nabi nka Pellegrini ba Mancini hanyuma mu nyuma bati turagize amahirwe turonse Pep Guardiola ari umuntreneri akomeye kandi urabona yuko mu myaka ishika uno munsi yaje bibiri na cumi na gatandatu ndibaza niyo yatanguye muri Manchester City uno munsi n'imyaka itandatu indwi ari hajya mugabo atwaye ibikombe bitanu bya shampiyona rero barabitegura cyane bashyiramo uburyo kandi bakarondera n'abantu babikora kugira bashike kuri irya nivo mugabo kurambirwa abantu ntibashobora kurambirwa ko ni religion n'abantu babikunda cyane barakunda siporo ngaho i Buraya abantu bakunda imigwi yabo
murakoze cyane barabatumire Kennedy Munyankindi akurikiranira hafi vyerekeye inkino na cyane cyane umupira w'amaguru ari mu Busweda na Alain David Dushime tubabarire umwanya uratuheranye nitwaronsa kanya nawe ngugire icyo bivuze ko ariko ni kiganiro kizobandanya David rero ni umumenyeshamakuru yigenga ari Bujumbura mu Burundi ndabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyiyumvira n'abatumire bacu hamwe na mwebwe mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika tubasezeye tubifuriza ibihe byiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika mukurindira mugire ibihe byiza.